kumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi. Muri studio gatanu i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka arongo ibiganiro byo kuri Nosa. Kaze mwese.
Twarabiye hamwe kugira ngo duhanahane ibyiyumviro ku byari bishyitse bivanye n'imvura. Imvura yarivanze n'umuyaga. Hanyuma twari kumwe n'abajejwe intwaro dusanga amazu arenga amajana atatu twishyikiye kuraba ngene bimeze uko mukuru abibona. Iyo mvura yaronnye ibintu bitari bike.
Uyo ni Joseph Iteriteka, buramatari w'intara ya Cibitoki, avuga ko imvura yisegenya n'igihuhusi yasenyuye amazu y'imiryango irenga amajana atatu na mirongo itandatu n'icenda muri iyo ntara. Iyo nkuru hamwe n'iyerekeye kwitwara igihugu cy'u Burundi cyashikirije ibirego sentare y'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko kuri uyu wa gatatu, kubera habaye ihonyanga. Bavuga ko habaye ihonyanga ry'amategeko mu itora ry'uburongoye inama nshingamateka y'uwo muryango, hamwe n'iyerekeye nk'uko tubivuze ayo mazu yasenyaguye, hamwe n'iyerekeye abashingamateka bo murantunga, hamwe n'izindi nkuru zerekeye akarere k'ibiyaga binini twazibateguriye. Mugume ku maradiyo yanyu. Duhere kuri inkuru yerekeye imiryango wa majana atatu na mirongo icyenda na mirongo itandatu n'icyenda itagira aho ikika umusaya ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoki. Kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu, imvura nyinshi ivanze n'igihuhusi yaguye yarasambuye ibitari bike amazu arimo n'amazu yaho. Buramatari w'iyo ntara hasabira imfashanyo yihuta abo arongoye. Inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Bashubuye gabaye mwishi inzira ziratatagurika nyinshi nyine zagira ko ntabwo turamenye ko tingana.
Turi ku mitumba ya Cibitoke, Kagazi na Rusiga, ahaba bariko begeranya mu gitondo cy'uno wa kane ibisakazo by'amazu yabo byagurutse ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Imvura nyinshi ivanze n'igihuhusi niyo ntandaro yakangaratete imiryango igera ku majana atatu na mirongo itandatu n'icyenda irimwo. Uno mukenyezi wo ku mutumba Kagazi yahuye n'ibyo byago yabwiye Ijwi rya Amerika ingene vyagenze.
Imvura nk'uko bose babibonye twabonye iza ifite umuyaga mwinshi cyane. Hanyuma nkuko mubibona namwebwe amazu yaragurutse, imirima yarapfuye, turaho nyine turatekanye. Aha ibintu byoronekaye ni inzu yagurutse, amabati yose yarapfuye, imbaho ziravunagurika, ibintu mu nzu biranyagirwa. Bisanzwe bisa nkuko atacu twanuye vyarapfuye vyinshi gose.
Imana yarakinze, ntawasize ubuzima muri urwo ruhagarara rwatewe n'iyo mvura ivanze n'igihuhusi. Abana batanu bo ku mutumba Rusiga barakomeretse baguwe ko n'impome z'inzu. Irumva Pacifique n'umwe wo muri abo bana baraye bahatswe.
Imvura yarikiragwa, mama yagiye ku isoko, papa nawe yagiye gusenga.
Umusore Niyongabo Jean Claude niwe yarokoye abo bana bari baguwe ko n'inzu.
Urumva uko byagenze, jewe nari nugamye ahantu iruhande y'inzu y'aba babanyi. Imvura yari imaze kugwa kuko yagwanye umuyaga mwinshi igwana urubura. Je mpagaze rero hanze ndabona inzu yo ku ruhande ubwa mbere na mbere igikoni kiragurutse. Nkigihagaze ngaho mbona mushiki w'uwo mwana araje yiruka, yambwira ko bene wabo baguwe n'inzu. Nca ndiruka hama ndagenda ndabakurayo.
Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke bahuye n'ibyo byago bonyene batagerayo bacira nayo bamira. Abajeje intwaro ku mitumba bavuga ko nabo nyene barengewe n'ayo makuba yarayashikiye abo barongoye. Kanyarigabo Salvatori ni umwe muri abo bajejwe intwaro yo hasi.
Gacimbira intwara, inzu zaragurutse ni nyinshi cyane. Na kontoro yasanga zigeze mu nzu mirongo itatu n'icyenda, ibarabara rimwe. Imvura yari nyinshi cyane kandi abantu uko bari hose baramerewe nabi cyane, kubera naho twavuga ngo turabahaye indaro ntitworonka aho tubaraza kuko ni benshi cyane. Twasaba rero yuko muri bo bafasha nyene vyihutirwa, bakabafasha bakabafasha idusakaje bakabafasha idukoresho two mu nzu kuko byose byaratikiye.
Bamwe mu banyaci Bitoke inzu zabo ibisakazo byaguruwe n'umuyaga bariko barasanura mu gitondo cy'uno wa kane basubiza ku mazu yabo. Bimwe mu bisakazo bitononekaye cyane kugira baronkaho imiryango ibirakitse umusaya. abanyacibitoke bahuye n'ivyago nta kindi basaba atari kugarukirwa ko vyihuta kuko bavuga ko atana kimwe bakuye mu mazu yabo uri ibikoresho by'abanyeshure ivyambarwa ivyo kwifuka hamwe n'ibifungurwa buramatari w'intara cibitoke yumvise ko kamo kabarongoye Joseph Iteriteka yakoresheje inama yihuta mu ntumbero yo gutabariza abaraye bahuye n'ivyago
twarabiye hamwe kugira ngo duhanahane ivyiyumviro ku byarabi bishitse bivanye n'imvura imvura yarivanze n'umuyaga nyuma twari kumwe n'abajejwe intwaro dusanga amazu arenga amajana atatu twishikiye kuraba ngene bimeze ko mukuru abibona iyo mvura rero nonye ibintu bitari bike iyo ruhande yaho twarabiye hamwe nk'abasanzwe arebene gihugu bafashanya mu bintu by'ingorane kuko kuvana kera barundi anyu barangwa no gufashanya kubyuko nkabo bantu usanga amazu yawe yarayapomotse twumvikanye yuko ari kuraba ingene abene gihugu baha intaro iruhande y'ivyo rukuraba ishora kuba biratunze iyo miryango nk'utuntu two gufungura turabira hamwe n'ingene iruhande yo kuba barafashijwe n'abandi bene gihugu kubaha indaro nuko turaba ingene turondera bene gihugu ubu intara y'Ibitoke mukurinda ko twosaba abadukurira ku rwego rw'igihugu cyo turi umwanya bwo turondera ibintu byo bira bafasha ko benshi nk'amazu yagiye aguruka mbacyarunonekaye turabira ikintu abanyi bene gihugu bashobora kuronka amabati
buramatari w'intara y'Ibitoke yanamenyesheje ko vyibonekeza ko atamigende itwara amazi y'imvura ishemeye iri mu makartie amwamwe Joseph Iteriteka avuga ko afadikanije n'abajeje intwaro yo hasi hagiye kuba ihimirizwa byo guca imiserege itwara amazi mu ntumbero yo guhangana n'imyuzure ku mugwa mukuru w'intara y'Ibitoke Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Evariste Nzikobanya nka kuri iyo nkuru ahandi naho igihugu cy'u Burundi carashikirije ibirego sentare y'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko kuri uyu wa gatatu kwa 17 z'ukwezi kwa mbere Umushikiranganji w'u Burundi ajejwe ivyinjira ry'u Burundi muri uwo muryango yemeza ko bituye iyo sentare kubera habaye ihonyango ry'amategeko mu itorwa ry'urongoye inama nshingamateka y'uwo muryango u Burundi bukaba bwitwariye urwego rw'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango Umushikiranganji Isabel Ndahayo yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Ramon Zimana
Umushikiranganji ajeje imigabo n'imigambi y'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko mu Burundi yemeje ko umuhanuzi wa leta mu bijanye n'amategeko ari na waramutswe ubushikiranganji bw'ubutungane mu gihugu yashikanye ibirego muri senare y'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ku munsi wa gatatu ni kwigenekerezo rya 17 kwezi kwa mbere 2018 Isabel Ndahayo aratubwira uwo bitwariye n'icyatumye bituri yo senare
Umushikiranganji ajejwe ubutungane mu Burundi ari nawe asanzwe ari umuhanuzi mukuru wa leta y'u Burundi mu bijanye no kubahiriza amategeko yashikirije ibirego by'u Burundi muri sentare ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko yitwarira nk'uko bisanzwe biri mu mategeko agenga iyo sentare umunyamanga mukuru wo muryango asaba iyo sentare ko yucurubanza yisunza amategeko ku bijanye n'itorwa ry'umukuru w'inama nshingamateka ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko bitisunze amategeko.
Kubuye mushikiranganje amategeko agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko aravuga neza ingene umukuru w'inama nshingamateka w'uyo muryango ashigwaho. Isabel Ndahayo avuga ko hahonyanzwa amategeko menshi kuko ngo hari kuba ibisikanya ku butegetsi kandi ngo hari no gukurikizwa ibiharuro by'abashingamateka bategerezwa kwitaba ibikorwa by'iyo nama.
Amatora y'umukuru w'inama nshingamateka igira kane y'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko. Yo kwigenekerezo rya 19 kigarama mu mwaka wa 2017 yabaye abashinga amateka baserukira ibihugu by'u Burundi na Tanzania atariho bari basohotse ibyo nabyo bikaba bihushanyije n'amategeko ntunganya bikorwa y'iyo nama mu ngingo yayo yerekeye ibitigiri by'abashinga amateka basabwa kugira bashobore gutora mu gihe cy'amatora y'umukuru w'inama nshinga amateka igira kane umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ibijyanye no kubisikanya kw'ibihugu kuri ico kibanza bigeze bitomogwa neza ari nabyo byabaye intandaro yo kutumvikana
uyu mushikiranganje yabwiye abamenyeshamakuru ko aho kumviriza impande zose ahubwo hakoreshejwe igikenye n'inguvu ivyo bica bituma haba amatati gushika bataratorerwa inyishu akemeza ko umuti ari kubahiriza amategeko n'uburenganzira butangwa nayo mategeko
aho gutanga insiguro zitomoye habaye umusinukano mwinshi wo gukoresha inguvu gutyo ibintu biraheza birushirizaho kuba bibi umugenzo wo gusabikanya no kumvikana kw'ibihugu usanzwe bisungwa mu bikorwa bitandukanye by'inzego n'amashyirahamwe akomoka ku muryango w'ibihugu bya Afurika w'umuseruko. Ari nawo watumye umuryango urama ni ubujyanye no gukurikiza indome zitangurira ibihugu nk'uko bisanzwe bikorwa mu yandi mashyirahamwe mpuzamakungu, kandi nta mpari ibyo bigera biterana gato. Aha ikibazo umuntu wese ashobora kwibaza ni cyatumye haba gukoresha ingufu mu bijyanye n'ayo matora.
Amatora y'umukuru w'inama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yabaye kwa 19 kwezi kwa 12 umwaka wa 2017 mu gisagara cya Arusha ni mu gihugu cya Tanzania. Amatora yakozwe abashingamateka b'Abarundi bari muri iyo nama nshingamateka hamwe n'abatanzania basohotse. Naha abatanzania bo bavuye bemera itorwa ry'umunyarwanda Martin Ngoga ku buyobozi bw'iyo nama nshingamateka. Iyo nama nshingamateka ikanategekanya no gutangura ibikorwa kuwa 22 ukwezi kwa mbere 2018 gushika kuwa 9 ukwezi kwa 2018 i Kampala mu gihugu cy'u Buganda. Ibikorwa tutazi kwa abashingamateka b'Abarundi bazokwitaba kuko umushikiranganji ajejwe ibyinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afurika y'ubuseruko atagize ico bivuga ko kuko atakibazo cy'abamenyesha makuru na kimwe yishuye. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Raymond Zimana. Handi naho ku nshuro ya gatatu i Geneva mu Buswisi hariko higwa ibibazo vyerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi. Ishiramo mpuzamakungu riharanira ubwigenge bwa kiremwa muntu Amnesty International rivuga ko ryizeye ko inyuma y'iki gikorwa ibibazo vy'abantu bahohoterwa, abafungwa n'abahunga kubera batavuga rumwe n'ubutegetsi bizotorega umuti. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatatu, Rachel Nicholson, umushakashatsi araba ibibazo vy'u Burundi n'u Rwanda, yashikirije ko afise ibyizigiro ko amahoro ashobora kugaruka mu Burundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Umufatso ni Rachel Nicholson yabwiye Ijwi rya Amerika ko kubwiwa karaka ryo keza cyane ko guhindura ico yisinzira Burundi buriko muri kino gihe kuva mu mwaka wa 2015. Ariko Nicholson avuga ko ari ibintu bisabwa kandi leta itegerezwa kubishyira mu ngiro kubw'ineza y'abarundi bose.
La société civile, tant nationale qu'internationale, s'est investie dans ce processus.
Ahagirati, amashyirahamwe yo mu gihugu yigenga na mpuzamakungu, natwebwe nyene, Amnesty International, turimo twaritanze. Hari ibyo twasabye leta gukora, mu byo twajanye biri ku meza uyu munsi, harimo guhagarika isugerezwa n'iterabwoba, bigirirwa aho mu mashyirahamwe yigenga, kurekura impirimbanyi ziri mu mabohero, kubera akazi kazo gusa, kureka ibinyamakuru byigenga bigakora mu gihugu. Utoro rero tumwe ariko kandi n'ukuyumvira ku bibazo by'ubutungane, iminyanyuro muri ico gisata no kurondera iyindi mikenyuro kugira ngo abantu batunganirizwe hanahagarare uko kudahana kwama kwisubiriza. Turiko turabona inshuro zitari nke leta y'u Burundi yagirije amashyirahamwe mpuzamakungu na Amnesty International ririmwo ko iyo bagiza hamabi akorwa n'abatavuga rumwe nayo mu ntumbero yo gusenyura inzego zihari ubu. Ibi nabibajije umushakashatsi Nicholson.
Ce n'est pas notre travail, ce n'est pas notre mandat. Le travail d'Amnesty International, comme toutes les autres organisations des droits humains, c'est de voir comment mieux défendre les droits des peuples.
Si tu as dit chacu, sinacho twashiriweho. Igikorwa cha Amnesty International n'andi mashyirahamwe ahanyagate hakazi na muntu. No kuraba ingene twogwanira neza kurusha ubwigenge bw'abarundi. Ivyo guhindura ubutegetsi ntavyo turimo. Nitwugara amaso kuvyaha nabimwe ngo nikubaza kozwe na kanaka nk'uko mugwi w'abahinga bawo ni wabishyize muri raporo yawo, nawo ukagirizwa kutavuga mabi yakozwe n'imigwi y'abagwanya leta. Igituma amatohoza agorana nuko nk'uwo mugwi utemerewe kwishikira mu Burundi. Kugira ngo umuntu aronke bene ayo makuru ategerezwa no kugurirwa imiryango.
Si on veut avoir des informations sur ce genre d'abus, il faut avoir l'accès également.
Nicola Shen Nicholson yemeza uko biri kose uwo mushakashatsi akora ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda yemeza ko afite ivyizigiro kuri kazoza k'abarundi.
Toutes les personnes qui connaissent un peu le Burundi, on connaît aussi le courage et la force des Burundais qui ont vécu des expériences vraiment graves jusqu'ici pendant des décennies.
abantu bose baza barundi buke barazo gutwara inishaka yibaranga babaye mu bintu bigoye cyane n'ukuri imyaka myinshi gushikuba ariko ntibatakaje izizigiro niba batabitakaje sije no bita turabona abantu binanata kugira ngo haboneke ubutungane n'iyubahizwa y'agati y'akazi na muntu turabashigikiye n'ukurondera umuti wose ushoboka kugira ngo Burundi buve muri izo ndyane buri mu bu mugabo kandi bushobora no kuvamo
trouve mais duquel il est également possible de sortir.
Ingingo igenge yigwaje ibibazo by'agati y'akazi na muntu by'ibihugu bigize ONU mu nama y'agati y'akazi na muntu ya ONU nyene yemejwe mu nama ya bose yo kuwa 15 ukwezi kwa gatatu mu 2026 akaba ari nayo yashize ico gisata ca ONU. Ico gikorwa gihaka ry'ibihugu bigize ONU uko kwerekana ingingo zyafashe mu vyerekeye kubahiza agati y'akakiremwa muntu n'ingene zakurikijwe. Kuvyo ngingo yemejwe ico gikorwa kimaze kuba inshuro zibiri hagati y'umwaka w'2008 n'2011 hamwe n'2012 n'2016. Muri ivyo biringo Uburundi bwumvirijwe mu mwaka w'2008 n'2013. Eroje uri ka neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abashinga mateka bo mu bigenga mizero y'abarundi ntibashima gukatwa ku mishahara intererano y'amatora hasabwa n'ubushikiranganje bw'intwaro y'hagati mu gihugu hamwe n'ubwo ikigega ca leta. Ivyo biri mu ikete bandikiye kwigenekerezo rya kane kuno kwezi kwa mbere umukuru w'inama nshinga mateka. Bavuga ko izo ntererano zigiye gutozwa hahonyanzwe ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi nk'uko bivugwa na Pierre Celestin Dikumana arongoye umugwi w'abashinga mateka bo mu runani amizero y'abarundi yaganiriye na mugenzi wacu Eddie Gwema tubatega amatwi.
Ubwa mbere itegeko rishiraho ingene iyo ntererano itangwa ryahonyanze amategeko na cyane cyane ibwirizwa shingiro kuko bitiranije amatora n'ikiza mu ngingo ya 70 baravuga yuko abantu bashobora gusabwa amafaranga canke byo gufatana mu ndizo bita solidarite ari navyo bivamo nuko gutanga amafaranga mu gihe habaye ikiza ibyo bita calamité naturelle. Rero kuitiranya amatora na calamité naturelle turabona ko byukuri atari byo kuko amatora ni kintu kizwi gitegurwa kiba ku mwanya uzwi ku buryo rero atawo kikwikika mu kiza ngo avuge ko iyo ngingo ariyo yakurikije mu gushiraho uko kwaka amafaranga abantu. Hanyuma turacyari mu by'amategeko tugiye muri iryo tegeko nyene izwa shingiro mu ngingo yaryo ya 159 ku karongo ka gatanu baravuga ku bintu byose bijyanye n'amafaranga biteza guca mu nama nshinga amateka. Hanyuma rero iyo ordonance bakoze ntiyaciye mu nama nshinga amateka ntiyaciye mu nama nkenguza amateka ni ibintu abashikiranganje babiri bumvikanye baca barashiraho barakora. Biranavugwa kandi no mu itegeko turade mu bw'amategeko nyene hariho ibyo bita itegeko ryo kuwa kane ry'ukwezi kw'12 umwaka w'2008 birabana n'iby'ubutunzi bw'igihugu mu gace karyo ka gatatu naho nyene baravuga yuko ibintu byose bijyanye n'amafaranga biteza guca mu itegeko rijyanye n'amafaranga nyene urumviza byose ntibyabaye. Aho rero tukagira duti twari ko tuributsa yuko iyo ordonance canke iyo bwirizwa yuko ayo mafaranga yotangwa bitakurikije amategeko. Hama ikindi tuvugamwo nuko amatora mu bisanzwe ari ikintu gitegurwa neza ariko tukabona hano ari ibintu byo gucacisha bidateguye kuko ntushobora kurondera amafaranga utazi igitigiri uri kurarondera. Bari gutangura kumbure bakavuga bati dukeneye amafaranga angana gutya ku matora ubwo rero tuzorondera yangana gutya tuzoyarondera gutya mugabize byose ntibiboneka mu gihe rero bimeze gutyo tugaca turaba n'ingene abanyagihugu barushe hari ubukene hari ibiciro byaraduze kandi ibiciro byaduze bivuye ku ngingo zimwe zimwe za leta kuko turi mu byo bita budget d'austérité ibyo bita hano mu Kirundi gutubikwavuye umva nk'amatara yaraduze amazi araduga ibitoro biraduga ibiciro byose bico biraduga ubukene rero burugariza abantu kubaka amafaranga ubu biragoye na cyane cyane yuko cyo bari kintu twise double imposition ukuvuga gutanga amafaranga kabiri kuko muri bije y'igihugu ijamwo amafaranga abantu babagiye baratanga mu matagisi mu makori n'ibindi hanyuma rero urumva barinze bagerageza bagatanga ayo matagisi bagatanga ayo makori n'ubuzima buzimbye kugira ngo abantu babakayane amafaranga ubwiye kuraba n'ubuzima bw'ubufunctionnaire hano ibujumbura usanga benshi bari mu byo bita amadecouvere ukuvuga yangurana umuntu yaka kumushahara ataraburonka urumva rero harimo kuremereza abantu
bwarandikumana hari ikibazo mwamufite ku gitekerezo ubwacyo cyuko abanyagihugu basabwa gutwerera leta
oya aho ntangorane mu bisanzwe natwebwe tubatahura kandi turemera yuko igihugu cyoshobora kwitunganiriza amatoro ubwacyo atamuntu cyambambiye atamuntu gisabye wo hanze ibyo ni byiza kandi kubara gateka ku gihugu ariko icyo twanka nuko ibyo bintu bikogwa bikajamwo gushyiramo ingufu bikajamwo kurenga amategeko iyo bica mu nzira byateza gucamwo ntibirenga amategeko ntibihonyanga ibwirizo shingiro byari byiza koko kandi nta utari kubishigikira guterera ni byiza guterera igihugu mu bihe bikomeye ariko bareke kwitiranya ibintu kuko amatora si kiza kandi bisubiye uraraba niyo uri kuraterereza abantu nabo amikoro bafise n'icyo baba bakoze na cyane cyane ko ayo mafaranga yategekanije urumva no kuyarondera kabiri icyumviro ntabwo cyari kibi ariko ingene biriko birakogwa ni hari bibi kuko usanga harimo akantu kameze nk'igitugu naho numvise mu byo mushikiranganje yavuze ko ata bintu by'igitugu birimo mugabo umuntu yoshora kubyerekana ko igitugu kirimo
niki mwavuga kubavuga ko uyu mugambi wanyu ugamije kugumura abaturage bakanga gutanga iyo ntererano leta ikeneye cyane kugira ngo itegure amatora yo mu 2020
twebwe ntituzigira tugumura abantu ahubwo baratuvugira ibyo tutavuze bakadusomera ibyo tutanditse twebwe twashatse kwerekana ko ibintu bitariko bigenda neza bitariko bigenda mu muco kuko hari no hantu twerekana neza dukurikije dufatiye kukuntu amategeko yubatse hano mu gihugu cacu n'ibintu byose bijanye n'amafaranga bica kuri konti imwe bita konti di trésor ariko aya mafaranga nayo yagiriwe iyindi konti iri hirya donc de idasa niyo code de trésor yateza gucako ibyo byose biteye amakenga kandi urabona no kurondera amafaranga utazi igitigiri navyo biteye amakenga mu kinyarwanda muvuga ngo umubare urumva uri kurondera amafaranga utazi umubare wayo uheze ukamenya ngo urondera ngahe uyarondera gute twebwe rero ntambi kugumura abantu kurimwo twebwe ico dukora nk'abaserukira abanyagihugu turavuga tugasaba tukerekana ibitameze neza kuko tuba turi nk'abavugizi b'abanyagihugu turabona ubukene barimwo turabona ingorane barimwo tugasaba rero ko abantu batofatwa ku gakanu batofatwa ku nguvu kugira ngo batange ayo mafaranga ibyo turiko turabona rero bigaragara nk'aho menga harimo ibintu byo gufata abantu ku nguvu kubaze nko mu maserivisi amwe amwe ya leta baravuga bati dutanze itariki yo kugera itariki y'imwese muzowe mwazanye ayo mafaranga aho nyine umuntu aribaza igituma biriko birihuta cyane naho muvuga ngo ni iby'amatora yo mu 2020 umuntu yo hagira amakenga kuko nk'abantu batwara amaserivisi ya leta bariko baratanga yuko ahenshi bariko baratanga ko abantu batorenza mu ndwi iza mu ndwi ikurikira bagiye batanga amasango yuko abantu baba bahejeje none ibyo bintu byihuta gutyo ari byo mu mwaka w'2020 umva bidateye amakenga.
Kuri telefone turi kumwe na Cassier Wirweneza.
Iriwe cyane.
Uri hehe?
Ndi Burundi muri ntara ya Rumonge.
Ikibazo cyawe
intera nagomba gushikiriza uraraba uyu mugambi wa leta yo guterera amatora uhasanga urimo igipfungu kidasanzwe kuko urabye ko basaba buri rugo rwose rugatanga inoti 2000 bagatanga mu kiringo cy'ambe n'ikiringo kigira kabiri ariko bakibagira ko usanga ngaha mu Burundi hariho imiryango imwe imwe usanga no kufungura byo bafunga batagironka uce munsi rero ngo atange intihano kandi yashoye agatoke cyangwa ashoye utujumbo ku isoko atanga tagisi ya buri munsi usanga ari kibazo kidasanzwe cyane kandi ugasanga muri nyamihana harimo umukozi wa leta babishe ariko bakagira bati ubu umukozi wa leta uzotanga wongere mu muhana wongere bashe kugo ku rugo batoza ku mafaranga aronagira nti leta yari kuye kuraba neza ukuntu ubuzima wanyagihugu wabayemo kiweza neza kugira ngo ahubwo bagarukane ku kugira ngo bajyane imigendanire n'ibindi bihugu kugira ngo abanyagihugu bukene turimwo uhere uko ndabona ko amatana hazabaye azobaza dusuka mu bukene azoyo ngeza dusanga mu bukene. Murakoze.
Urakoze cyane Cassier. Reka dufate na Aimable Wirweneza.
Wirweneza
uri hehe?
Gendi Bujumbura mukajaga kuri antene ya Mukinyinya. Ni ndamusaka cha Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo ngendanye mbaze umutumire none ko bahaba ko bahaka bakata amafaranga kandi ari neza y'igihugu. None se baba mu gemeze nti baba ntazitoza bamwe nabandi. Ikindi namubaza none ko tugana gigo batoyi dufata dugashobwa twacu dugaterera kandi ari bahembwa menshi natwe dufise ibintu vya mikoro market kemande baterera. Yabo ni neza y'igihugu ni neza twese kuko amatwana meza ni n'ico mwumvikano. Ko baba bashaka bakata ibintu byiza cyane ahubwo nibakomeze n'abandi baterere kuko ibintu byiza cyane.
Reka dufate na Hakizimana wiriwe neza.
Indi ngaha ayi Burundi mu Rumonge nagira mbaze nti none ko karamatora yahora aba kandi batamaze kwakamahera abanyagihugu ubuhoho byagenze gute kugira ngo bacubure kumanza kuyaka.
Murakoze cyane. Ubwa mbere mabara avuga ati amatora ni meza twese turabyemera. Amatora ni meza kuko adushikana kuguhindura gushiraho inzego arizihinduka arizidahinduka ariko bigenda kose adushikana kugushiraho inzego kandi ni byiza cyane ntawereka kubishyigikira. Aravuze rero ati bobo bahembwa menshi ti twebwe abato bato turayatanga ati kuki bobo badashaka kuyatanga twebwe natwe turayatanga uko abanyagihugu bato bato kuva kuri muto ujyashoye igitoki atanga itagisi niko natwebwe tuyatanga kuko natwe turafise ibyo tugura turafise impu dutanga. Hariho rero ikori twebwe dutanga ku mushahara. Avuze ati bahembwa menshi uko kuhembwa menshi ni kutanga na menshi natwe turatanga ikori ku mushahara turataka ikoyi kandi byinshi. Hanyuma rero ico yotahura nuko ntitwanze ko abashaka guterera amatora bayaterera. Abantu batwumve neza twanze yuko abantu bakandamizwa mu guterera ayo matora. Twanze yuko abantu bahendwa ngo nugushaka mugabo harimo ibindi bintu byo kubakandamiza kandi nabo bari mu bukene kandi basanzwe bari kubaraterera ku mishahara yabo ku byo bashora gutanga amakori hirya no hino. Yabajije n'ikindi ati mbere none ko bariko barayanka baranka gutanga iyo nterera none basiguriye ko tutariko turayanka kuyitanga mugabo twanka ko bibanza guhunyanga amategeko. Ati bazitoza mu 2020 tuzitoza cyane gose kuko nta kosa na rimwe turiko turakora nta gihugu twahemukiye kandi turiko turafasha igihugu. Nibi turiko turakora mu gutanga umuco birafasha igihugu. Nuko kumbure dufise umwanya muto nari kuba karoro nk'ibintu no kwita n'akarenganyo kari mu mafaranga yagiye arashingwa rebareme baravuga nk'akaroro ko umuntu ahembwa amahera ashika ku miliyoni dufata akaroro gasanzwe azotanga ibihumbi 300 ku kwezi. Nuko ubwo ugiye kugwiza amezi 12 azotanga ibihumbi 360 ni simple calcule tunyaruka. Duce dufata rero iyindi bareme bavuga bati urenze umuliyoni azotanga umushahara wose. Dufate rero nk'umuntu nawe ahembwa nk'umuliyoni n'ibihumbi 500 dufata ako n'akaroro gatoyi abarenze umuliyoni birumvikana. Naho yoba ahembwa umuliyoni n'ifaranga rimwe abarenze umuliyoni wewe akazoca atanga umuliyoni n'ibihumbi 500 wahembwa umuliyoni n'ibihumbi 500. Urumva hagati y'ibihumbi 360 ku mwaka n'utanze umuliyoni n'ibihumbi 500 yasumbya wa wundi ashikana ku miliyoni 500 gusa. Murumva ivyo byose ni ibintu bidaharuye neza bidatomoye kandi byo nkuko nababwiye ibintu by'amabareme ibi bintu byo kuvuga ati ntera mugabo tutangaya icyo ntikibaho mu bisanzwe mu guterereza. Bari kuvuga bati ni muterere mu gushaka ugushaka kwanyu nkubuga umuntu yari gushobora no gutanga yabashize nga cyangwa gatanga yari mu cyangwa n'ababishoboye bagatanga yarenga abayabategekanije. Urumva rero yuko birimo igipfungu kandi twebwe nk'abaserukira abanyagihugu tutoreka kuvuga.
Dutangira twumvishije ministri Pascal Barandagiye avuga ngo abarundi nibo babisabye haterera ababigomba gusa abatabishaka bakandika basaba ko batabishoboye.
Ibyo yabivuze ariko kandi aravuga ngo utazoterera ngo byo ntangaza ngo utazoterera ngo tuzige ikibazo ciwe ikibazo ciwe tuzoheza tucige ngo kuko azoterera abashaka. None ikibazo cy'utazoterera baciga gute ni ikibazo nanje nubaza uwo ari we wese ariko aranyumviriza. umuntu adaterereye yumvise we watabishaka ko yavuze ati abazoterera ndababishaka umuntu rero yumva atabishaka adaterereye byateza kugarukira ngaho nta bindi bibazo yokwizwe ko aho rero niho habonekamo kajya kantu ko kugira kati mutegerezwa ako rero niko twanse nayo kuterera ntibyari bibi naje ndashobora guterera washaka mugabo ntabanje guhagaragwa kugakanu kuko nsanzwe nterera kubijyanye n'amakori n'amatagi n'ibindi byose
aho ni naho duheraje ibiganiro byacu n'amakuru mwakoze mwari kumwe naho yanitanga ishaka